abapolisi benshi bagiye hanyuma barazana abandi bakeye bari kwibarabara ku irembo sinzi imisiyo bafise yariyo.
Hari ikintu wowe wabashikirije wababwiye iki igihe bashika?
Aho bashika twari turi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, bo bavuze ngo baje guhagarika ngo icyo kiganiro, mugabo nibaza ko atari byo kuko aba ofisiye bashika cumi baje n'imodoka zishika ndwi. Hanyuma umuvugizi w'igipolisi yavuze ngo bamubajije ngo ibyo ngo ntabyazi, urumva kameme deplacement y'abapolisi bangana gutyo, umuvugizi akaba atabyazi, urumva biragoye.
Icyo kiganiro mwakoresheje mwari mugifitiye uburenganzira, mwarasabye uburenganzira?
Oya, erega kugira ngo umuntu ashikirize icyumviro ntarinda gusaba uburenganzira. None ko bavuze ibintu by'iwabo ku muntu uzenye ku bamenyeshamakuru, ni uburenganzira bw'iwanje nanjye kugira icyo mvuze ku byo bavuze. Nicyo rero nakoze. Kandi mu gihe cyose umumenyeshamakuru asabye ko tuvugana, singomba kuja kubanza gusaba uruhusha.
Ikintu
uburenganzira bwanjye kuko intego icyo niyumvira mu gihe atariko ntariko ndatukana, mu gihe ntariko ndagumura.
Ikintu mwibaza cyaba catumye abapolisi bangana gutyo baza kumuhana iwawe ni nk'iki?
Jewe icyo mbona mu ngendo y'intwaro ni ukurondera kumburabuza mu bikorwa byanje nk'umunyapolitike, ni ukurondera kuntera ubwoba, ni ukurondera kumbuza amahoro muri rusange. Mugabo ibyo si byo bidufasha guteza imbere demokarasi mu gihugu cy'iwacu, ahubwo nimba intwaro yumva yuko ikeneye ko tuja mu ihiganwa, nireke uwo ari we wese ashaka kuja mu ihiganwa ashikirize ibyumviro byiwe, hanyuma duha akaryo keza abanyagihugu kuzohitamwo ibyo bazaba bashima.
Niko kimwibaza ko ubutegetsi bushaka kuba turubika ikakubabuza amahoro mwebwe mwenyine.
Kumbure muri kino gihe yoba ari jewe ngezweho, mugabo cyane cyane barazi yuko umugambwe FNL ko abantu banywanyi bari nyuma yanje, kandi ni umugambwe ukomeye uri hirya no hino mu gihugu, inyuranye n'imigambwe imwe yitwa yuko ishigiranye n'ubwo butegetsi, utonamenya naho bakorera, atanahantu bari mu gihugu na hamwe. Urumva rero babona ko jewe ndi intambamyi kuri bo, kuko babona yuko ubutegetsi bigungiye ko bamwe bushobora kubaca mu myanya y'intoki.
Igipolisi kivuga ko coba cashitse ku nyubako iwawe kubera ngo wari gukoresha inama ikoraniro eka conference, kandi nkuko babivuga mutari umukuru umugambwe, ayo makuru muyavuga kwiki?
Oya, jewe nibaza yuko abapolisi nabo nyine nibije gukoresha ibintu bakoresha amategeko nk'uko ari. Umurundi uwo ari we wese arafise uburenganzira bwo gushikiriza icyiyumviro ciwe. Mu gihe rero leta igiye aho ikavuga ibintu kuri jewe, ndafise uburenganzira nanje bwo kugira icyo ndabivuze ko. N'uwundi murundi uwo ari we wese bamuvuze ko ibintu arafise uburenganzira bwo kugira icyo abishikirije ko. Nta tegeko narenze, nta nama nakoresheje y'umuya politike, nagize ikiganiro n'abamenyeshamakuru politike nariko ndakora.
Leta yabavuze kwiki?
Leta urumva yavuze yuko ngo igomba ngo kunshira kw'amaboko ngo kubira ngo ivyabaye mu Gatumba. Mugabo amategeko bitwaza ugiye kubiraba sivyo, siyo, kuko hariho inzego zibishejwe ibyo bita yuko banyagiriza, byofata n'abandi bose baba bari muri leta, baba bari mu yindi mihari yagwanye. Kuri ivyo byaha byose byitwa ko ari ivyaha by'intambara canke ivyaha biremereye bikomeye, abari bo bose bari muri ayo masezerano hirya no hino baracyafise uburenganzira bwo kudahangarwa n'ubutungane, mu gihe umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuranira utarajaho ngo uheze utomore ibi. Aho rero ndavuga nti leta yo kwihangana nishireho uwo mugwi kugira ngo yugure umuryango n'abandi bose bafise akariganga muhugo bashobore kwitura utungane igihe babikeneye.
Muri iki gihe mubonye ko abapolisi bashaka kurungikwa kumuhana iwanyu mu gitigiri kingana gutyo, umugambi mufise muri iminsi nuwa gute muzoshikira utungane mu Burundi, ikintu muteganya gukora niki?
Jewe ubutungane mu Burundi buriho, yego buriho, nyene buriho, umuntu abifatwa nyene ko buriho. Mugabo mu gihe buri ko buraza kurondera kugondera ko buzana imvo za politike aho guca imanza nk'uko ingingo zibitomora, bagashaka kuza bagondera ko usanga ubutungane bukoreshwa n'abanyepolitike. Nta mwanya je nota ngo ngingo abapolisi ngo baraje mu rugo iwanje baragira ibyo bishakiye, ko baragutakaza umwanya ko ndazi ukora urubanza ntabwo bonshira.
Agaton Rwasa, murakoze cyane gose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire.